Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mbiwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 3 y'ukwezi kwa 12 mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi abanyagihugu batewe akamu kabasaba kuba maso bagatanga makuru ku bantu batazi cyangwa bakekwa ko bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu.
Bame rero mukavye nizirije mujyanumye ngo ziduhungabanize umutekano bure najya terambere maze tutumaze kubaka kuva muri iyi ntwaro nshasha y'ibihumbi 2005 dusubire kubibomora.
Uyo ni General de Brigade Emmanuel Miburu arongo inama igihugu ijejwe umutekano. Inkuru cyo kimwe n'inkuru y'abakenyezi bo mu karere ka Rusizi mu burengazo bw'u Rwanda bakora akazi ko kwikorera imizigo kazwi nk'ubukarani mu kujabukana ibicuruzwa biva mu Rwanda bija muri Congo, hamwe n'ikiganiro cerekeye inama ya 2025 y'ibihugu biri mu masezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ihinduka ry'ibihe yatanguye ejo ku munsi wa kabiri ku munsi wa mbere i Madrid muri Espagne. Turazigaruka ku mukanya kari imbere, ariko imbere ya Afrika tubashyirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru yatanguye ku makuru mu gihugu cya Zimbabwe avuga ko amatungo ya Perezida Robert Mugabe yahoze atwara igihugu cya Zimbabwe yaramaze igihe kirekire atazwi. Yamara urutonde rwa mbere rw'amatungo yiwe rushizwe habona rwerekana ko yasize amatungo arimo amadolari y'Abanyamerika miliyoni 10 hamwe n'amazu atari make. Bamwe mu banyagihugu bo muri Zimbabwe yavuga ko aya matungo abayabaye kumu Perezida nka Mugabe yatwaye igihugu mu kiringo cy'imyaka 37 kandi yaregwa nawe atavuga rumwe ko yari yigungiye ko umutungo w'igihugu kandi leta yiwe irangwa na ruswa n'ibiturire. Ayo makuru yatangajwe ubwa mbere uyu munsi kwa kabiri mu kinyamakuru cha leta ya Zimbabwe Herald. Nta kintu avuga ku matungo Mugabe ashobora kuba afise hanze y'igihugu, naho hari amakuru hanugwanugwa ko Mugabe yarafise amazu n'amatungo mu gihugu kibanye cha Afrika y'epfo hamwe no mu bihugu byo muri Aziya. Ayo makuru avuga ko Mugabe atamuntu yaraze amatungo yiwe. Yamara ngo abashinwa manza biwe bavuga ko muri ico gihe amategeko yo mu gihugu cha Zimbabwe avuga ko amatungo yiwe azocatwagwa n'umutambukanyi wiwe hamwe n'abana biwe. Tukivuga kandi ku gihugu cha Zimbabwe, ishirahamwe mpuzamakungu ONU uyu munsi ku wa kabiri byatangaje ko ririko riraha ifashanyo bifungurwa abanyazimbabwe bashika ku miliyoni 4 n'ibihumbi 100. Mugenzi wacu Fidele turi kumwe ngaha mu studio niwe agiye kutubwira inkuru.
Ego Frederic no kuvuga ni cyakane abantu icyakane cy'abanyagihugu muri Zimbabwe aho kubura ibintu ngendegwa ko vyunyuwe n'ititu karikomeye gifaranga cy'igihugu hamwe n'inkurikizi z'uruzuba rwaranzwe mu gihugu. Igihugu cha Zimbabwe cigeze kuba igihugu atamyagihugu n'umwe yicwa n'inzara. Yamara muri iki gihe ico gihugu kirasinzikajwe n'ibibazo bikomeye vyerekeye butunzi, ibibazo by'ibifungurwa hamwe n'ititu karikomeye gifaranga cy'igihugu. Umuyobozi w'ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ritanga ibifungurwa ku isi PAM mu gihugu cha Zimbabwe Eddie Rowe avuga ko afise impungenge zikomeye ku kugena ibintu biriko bitera biyanzara muri Zimbabwe. Amenyesha ko ibintu bishobora kunyuka kurushiriza mu gihe batofasha abanyazimbabwe. Zimbabwe yaronse rimwe gusa igihe gisanzwe c'imvura mu kiringo c'imyaka itanu irangiye. Hari imiryango y'abanyazimbabwe baja kuryama bashonje. Umuvugizi w'ishyirahamwe PAM Bettina Lucher avuga ko ibintu biteye agahinda mu gihugu cigeze kuba gifise ibyo kigaburira abanyagihugu n'umusinzikara cyo cashorera mu bihugu bibanyi no mu mahanga.
Urakoze Fidele. Urakoze Fidele tuyuse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
ya makuru tu ya tangwe kuburundi ya ho mushikiranganje ya jejwe intwaro yo hagati ya terakamo umunyagihugu wese kamusaba kwigenza nk'umukozi w'iperereza mu gukingira umutekano. Pascal Barandagiye avuga ko umutekano utosekazwa n'abantu basamara ntibamenye kwigikorwa cyo gukingira umutekano ari cy'abantu bose nk'uko bikorwa muri Tanzania. Ni inkuru ya Eloge Wilikaneza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Kuva mu kibitoke mu buraruko bushiburengero aheruka kubera igitero leta ya Burundi yegetse ku ngabo z'u Rwanda gushika mu Kayanza mu buraruko, ubutumwa bw'umushikanganje barandagiye kubajeje intwaro abari mu makomite y'umutekano inzego z'umutekano n'ubutungane ni bwa bundi
ntawe utamo umubanyi twagize amahirwe atariyo yo kubangikana n'igihugu cy'u Rwanda sitwe twabisabye mugabo byagenze uko twaragize amahirwe mabi kugira umubanyi mu Rwanda uko rero biri ko tutabisabye akaba ari indinganizo y'Imana tubire nk'uko ariko tumenye ingene tubibamo kubera byamaze kubonekeza yuko uwo mubanyi wawo hakurya atubaniye nabi. Ibi rero bidusaba ko dukora by'ukuri joro n'umutaga tukazibira kuva ku gihengeri kinini gushika ku gahengeri gatoyi tukazitira kuko kuzitirira kayamwe murabaza ko nta kayabu gacha.
General de Brigade Emmanuel Miburo na batwa inama y'igihugu ijejwe umutekano asanga hatitwararitswa makaye y'ingo atagashoboka
muri iyo ntumbero y'amakaye domenage dutegereza kumenyana ntaryo kandi buri munsi abashitsi bagende imitumba yacu haba mu mahoteli cyangwa mu mihana nimuyobewe kwari ingo zizikibi ziri mu bihugu duhana imbibe zitifuza ayo mahoro n'iterambere turiko turayajaza mwame rero mukavye nizirice mujyangumye ngo ziduhangabanize umutekano ejo dusubire mu ihumbi tubure wa mutekano tubure ya mahoro tubure na jyatera mbere maze ibyo tumaze kubaka kuva muri iyi ntwaro nshasha y'ibihumbi 2005 dusubire kubibomora dusubire kwirirwa ntekera ku mutwe igihugu cyacu kiravize imbibe gihana n'ibindi bihugu bidukikije. Umunyagihugu wese rero ahamagariwe gucungera ugorubire
mukuru cungera neza bwana barandagiye asaba abarundi bose gufatira karorero ku Tanzania.
Burya rero mu gihugu gifise abene gihugu bagikunda byukuri umwene gihugu wese ajejwe iperereza si vya bindi mugera vuga ngo hanga ujya ngo akora ngo muri documentation oya yekada na wewe ukora muri documentation hari ibihugu dukunda gufata ku rero bwiza aha kujya iwacu muri Tanzania wihenze ugahonyora ugihonyoraho uri mu rundi ukarengana naho wifitiye uruhusha ukarengana ufise inkoho mu minota nk'abahenzi tarenga 15 15 Dar es Salaam barabitse
abatangwa ku rugero saba Tanzania gusa
abashinwa bamatanga kakarurero ku gihugu abashinwa n'abantu babere badafina mugiye mu nama mugiye namwapfunditse ijambo muraje hamwe mwese kandi abonyereye gahaga imigwi y'amashengero amadini imigwi y'abatukura cyane na bukebuke cyangwa iriho muga ku gihugu bagenda rumwe wihenze mu nama ukavuga igitano kandi nico mwapfunditse baca mpamati bahana magenda mu cyumba bakagukubita inkoni nka 20 ukuyibutura batisubira wambare kandi nturire ucuja muri saru bihindure uvuge yuko bari wihenze wewe nyene ewe gatusubira uti yeye muratu gatoyi bijya navuze nihenze kandi sina nabiravye neza utwenga ukabivuza utwenga undezerewe abandi bagashaka kuma mashati voilà nuko bimeze nuko igihugu kumva igihugu
umukuru w'inama y'igihugu wijejwe umutekano nababona ubushomeri buri mu rwaruka bushobora kuba kimwe mu bitera umutekano muke
hariho ubushomeri cyane cyane ubushomeri bw'urwaruka igwirana rya twebwe barundi cyatumye igitigiri cy'urwaruka rurondera akazi kiba kirekire ku buryo leta isanga ifite amikoro make yo kubaronsa akazi hose ni nacyo gituma mwebwe mujejwe intwaro mubwirizwa kuba hafi y'uko rwaruka mukarushigikira muragabe rero ntihagire abansi bashaka guhungabanya umutekano babeshe ubwo rwaruka rwacu mukurukegera mu nzira zidashika ejo dusange ruvuga ngo iyo menya sinari gukurikira inkozi z'ikibi.
Izingendo z'abategetsi zibaye inyuma y'igitero cabaye ku basirikare b'Abarundi muri komine Mabayi ntara ya Cibitoke mu buraruko bushu burengero mu ijoro ryo kwa 16 urishuru wa 17 ukwezi guheze mu nduheze umuvugizi wa leta ya Burundi Prosper Ntagwamiye yasohoye itangazo yagize ingabo z'u Rwanda kuba izo zakoze ico gitero avuga ko cahitanye abantu n'ibintu. Roje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Roje. Mu Rwanda naho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba hari abakenyezi bakora akazi ko kwikorera imizigo kazwi nk'ubukarani aho baja gukana ibicuruzwa biva mu Rwanda bija muri Congo. Mu bisanzwe uyu ni umurimo wari umenyerewe ku bagabo, ariko abo bakenyezi bavuga ko inyuma yaho batinyukiye bagatangura gukora uyu mwuga byabafashije mu gutunga imiryango yabo. Umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Mistocle Mutijima yaganiye na bamwe muri bo adutegurira inkuru.
Akazi ko kwikorera imizigo kazwi nk'ubukarani cyangwa se kwisuma na akazi gasaba ingufu nyinshi ibifitanye isano n'umubare munini w'abasore n'abagabo b'ibigango gasanga maha mu Rwanda. Icyakora mu karere ka Rusizi ku mpaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abagore biyemeje nabo gukora uyu murimo. Benshi muri aba ni abahoze bakora ubucuruzi bwa magendu bambutse ibicuruzwa bivuye Bukavu babijyana i Kamembe bitasoriwe, ariko harimo n'abari basanzwe mu mirimo y'ubuhinzi cyangwa se ubucuruzi bwo gutembereza imboga n'imbuto mu mujyi wa Kamembe ibizwi nk'ubuzunguzayi. Aba bavuga ko bagitangira bitaboroheye kubona imirimo bitewe n'uko abayitanga babakiraga.
Abaduhaga akazi rero babanje kujya badutinya kuko babonaga turi abagore, ariko nyuma zabo baje kudutinyuka nyine bakajya baduha akazi tugakorana nyine neza nta kibazo.
Bigitangira bavuga ko nta mbaraga z'abagore, ariko uko leta y'u Rwanda yagiye idushyigikira nabo bakabyiyumvamo, natwe twagenda twumva ko ubuyobozi budushyigikira natwe tukagenda twiha imbaraga, nabo bagiye bumva ko bishoboka umugore ashoboye.
Abambere muri uyu murimo w'ubukarani bavuga ko bawutangiye mu mwaka w'2007. Icyo gihe ariko uretse no kubatanga imirimo nabo ubwabo kwisanga muri uyu murimo wafatwaga nk'uw'abagabo gusa ntabwo byaboroheye. Madame Kabera Francine ari mu babaye abambere mu kwinjira muri aka kazi.
Ntangira nakubwiye ko twatangiye dufite isoni, wumva ari ibintu nyine bidasanzwe kuba umudamu abasha gutwara imizigo. Ariko uko twagiye tumenyera tugenda tugifata metrize kwa kwikorera kirese nkane tukagera duhirima, twatangiye kuri 25 tugenda tuzamuka kirose nkano ndayitwara nka 25 rwose ndatembera nta kibazo nta mudamu hano udashoboye habe none.
Kuri ubu aba bagore bishyize hamwe n'abagabo basanze muri uyu mwuga abakora koperative imwe aho bafatanya mu migendekere myiza y'akazi.
Abagabo turakorana nta kibazo kuko hari n'imirimo nyine tubare tudashoboye turi nk'abadamu bagabo bakadufasha, mbese turungikana ntago tugorana baradufasha turuzuzanya.
Wikorera ibyo ushoboye, icyo udashoboye abagabo bakagitwara. Kirose nkandakikorera nkagera hariya nkagaruka nkikorera ikindi, niyo turi ku gikongo tugikurana tukakigeza ikongo tukongera tukagaruka tukikorera ikindi.
Rero turugupakurura hari ibyo dupakurura bitabinganye biro, ubwo hari babifite ibiro 100, hari babifite ibiro 70, ibiro bifite 50, aho ngaho ntiwagenda rwara ibiro 50, 70 kuzageza igwa ageze kujya kwara ibiro 100.
Mu migendekere y'akazi kabo ka buri munsi bakorera hamwe hakaba hari abashinzwe kwishyuza, nyuma basoza bakaza kugabana icyabonetse babanje gukuraho ayo kwizigama ariko bakaringaniza. Icyakora ingorane ntizibura, hari ubwo akazi kaba gake narasi y'imuhiri kabura.
Imbogamizi duhura nazo kenshi arye tubura akazi, tukiba twakwicara nk'umunsi wose nyine nimba ari imodoka imwe yaje akaba ariyo dupakurura, ukabona ni ikibazo bitewe n'amafaranga dukorera. Igihe akazi kabuze amafaranga yaba makeya mu mihahire ugasanga nta rasiyo y'abana ivuyemo kuko ibintu byose byarapanze ku isoko.
Nubwo bimeze uko ariko aba bavuga ko mu gihe bamaze bisuma hari icyo byabamariye iwabo mu miryango nko kubonera abana ibyangombwa nkenerwa.
Aka kazi karamfasha kubera ko nishyura mituweli kaguramo n'agatungo n'abana bakarya nta kibazo kirimo.
Ari umudamu uri aho ngaho w'umuhinzi ariko mba mu nzu y'ipangaye, ariko ubu nariyubakiye ndi mu nzu yanjye, ni umudamu ugaburira abana batandatu nkabarihira n'amashuri. Ibyo byose byavuye kuri iyi ngorofani, ingorofani ubona nicayeho.
Aho mariye gufatira kano kazi byanteje imbere, inzu nari ndimo yari igitaka ubu nasizeho itafari, naguze n'imirima akarima hirya no hino, mbese muri make hari aho navuye hari naho nagize.
Aba bagore bavuga ko bagiye baza mu kazi ko kwisuma buhoro buhoro, bamwe bakurikiye bagenzi babo baturanye cyangwa bahoze bakorana mu buforoderi n'ubuzunguzayi. kuri ubu koperative yabigizwe n'abantu 75 barimo abigitsina gore 40 bakora akazi ko gupakurira imizigo mu modoka ku mupaka w'u Rwanda na Congo bakanayambukiriza abacuruzi bayirangura bayijyana muri iki gihugu gituranye cy'u Rwanda. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tubi utenchuti mwese ko muri komu labandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamya nyirayi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inama ya 25 y'ibihugu biri masezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kwihindagurika ry'ibihe COP 25 mu majambo avunaguye yaratanguye ejo i Madrid muri Espagne. Abanywanyi bamwe iradio Ijwi rya Amerika baribaza ico izo nama zimaze. Bavuganye ko Thomas Kamirindi yabivuganye ko mu kiganiro muri sanga na Landry Ninteretse atwara ishyirahamwe 350 niko gitwa rihanira gukingira bidukikije mu rwego rwa Afrika.
Jean Bosco
Prezida, ndabumva neza? Amahoro.
Na mahoro. Wowe uherereye hehe?
Mperereye Kigali mu Rwanda. Mfite igitekerezo hamwe n'akabazo nk'utubazo tubiri ariko nshaka kumubaza.
Utugira tugufi ariko.
Ego ndatugira tugufi.
Mm-hmm.
Icya mbere ngewe mbona iriya nama igiye kuzaba muri Espagne nta kintu na kimwe.
Yaratangiye.
Okay, nta ngewe mbona nta kintu kinini izafata kubera kureje bihugu bya rutura aribyo twemera ntago bibyemera nka Trump yababwiye ngo n'ububeshyi bwabo ngo ibyo by'ibyuka ngo ntibibaho. Ubwo urumva muri make nugurangiza umuhango kuko abafite uruhara runini kubigabanya igihe batabyemera nta na kimwe byamara. Kibazo nacyo rero nashaka kubaza uwo mutumira, ese bo bafite icyizere cyangwa bafite icyizere kingana gute cy'uko bazava kuri iyo 400 bakagera kuri iyo 350? Icyo ni icya mbere. Mbe ku myaka ingahe, ku gihe kingana iki babona bizagabanuka gute? Kibazo cya kabiri nacyo nari mfite nshaka kumubaza, ese iryo shyirahamwe ryabo rikora gute kugira ngo umuntu abe yarishaka nko kuri izi mbuga nkoranyambaga abe yabatera igitekerezo cyangwa se abe yabaforinga kugira ngo abantu benshi basi tubirwanye nubwo tubona ko ari inzira ndende cyane? Tubaza twange twarutse. Murakoze.
Kuba koringa ni ukuvuga kubahamagara kuri telefone.
Yego yego.
Ye Jean Bosco, murakoze. Landry.
Eh, namutse Jean Bosco cyane.
Umwanya ni uwawe.
Ego ndamushimiye ku icambere ni yari intererano yavuga ati kumbure nta kintu kinini inama ya COP 25 iri kiba Madrid izoshika ko novuga ayo makenga afise siwe afise wenyene turayasangiye n'abandi bose bakurikire na hagufi bino bibazo kuko haracari ico bita ugushake kwa political will iracari si nyinshi cyane mu bihugu bikomakomeye nk'uko yavuze ibihugu bya rutura. Rero nico gituma amashyirahamwe haya yacu adanya agaharanira inyungu za politiki abandanya akomeza agwana asaba yuko abayobozi mu rwego rwa politiki bokongereza ingufu kugira ngo kumbure naho inama iri kiraba muri kino gihe atacoyoshika ko izokurikira ko ari iyindi izokurikira mu mwaka uza mu nano matariki hoho bazoba ariko baragira ico bita evaluation bazoba baraba uko inyuma y'imyaka 5 amasezerano y'Itari ashize ku mukono basire barabe aho bageze muri twa twigoro two kugabanura ya myotsi. Uvuga rero inama kuba kabisa ari kubesha umuntu avuze ngo hari ibintu bidasanzwe tuyitezemo, ahubwo je no yita inama itegura inama nyamukuru izomwaka w'2020. Icyo ni cya mbere. Ku bibazo byewe bibiri ndagerageza kunyarutse, yavuze ati mbega turafite icyizere yuko ibipimo bya PPM bizova ku 412 bikamanuka ku 350. Yego, icyizere kirahari ariko bisaba kwa kumwe kwa zanguvu za politike zidasanzwe nuko ibihugu bikomakomeye cyo kimwe n'ibindi bikurikira koko byiyemeza kandi bigashira mu ngiro commitment yabo
nuko ibyo biyemeje
ibyo bashize ku umukono bakabishira mu ngiro kugira bagabanure ibinuka kandi bakabikora vuba kuko ugiye kuraba amaraporo y'abahinga abandanya soka ahantu uvuga nk'iraporo yasohotse mu kwezi kwa cumi umwaka uheze raporo y'icyitwa GIEC n'umugwi w'abahinga ukurikiranira hagufi
kandi washyizweho nanone n'umuryango w'abibumbye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU
yego ni raporo n'umugwi washyizeho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iyo raporo yo yasohotse ivuga yuko dusigaranye imyaka cumi kugira ngo dutangure gushyira mu ngiro inguvu zidasanzwe n'ubwigoro budasanzwe kugira ngo tugabanure
ibya byuka bibi
byo mu kirere tubigabanure ku rugezo rukwiye kuja ko ni kuvuga inyuma y'imyaka cumi ngo tutwigoro twoba akaco tuzoshobora gukora ni uvuga rero icyizero kirahari ariko bisaba inguvu bisaba ugushyira nuvuga mu ngiro amasezerano bayashyizeho kandi tukabikora vuba kuko nta mwanya munini dufite icya gatatu yari yavuze ati mbega ishyirahamwe ryacu rikora gute ritora hehe kumbure ku buryo bwa
internet
turahari cyane baza ko umuntu wese atwumviriza agiye muri Google agashyiramo gatanu arashobora guca dutora arashobora kubona adresse zacu turafite website ni gatanu@org ni kuvuga hose cyangwa kubona n'ibikurikira kuri Facebook, Twitter, Instagram n'ahandi arashobora kudukurikira cyane hama twemere dukorana n'abari bose umwe wese atwandikiye atubwira ati jewe ndi hano Jean Bosco Mugabe yadukoreye i Kigali ari Kigali aratwarihereza email turamwishyura tukamushyira hamwe nabo dusanzwe turi kumwe bakorera mu Rwanda ari uri mu Burundi ari uri muri Congo eka uwo ari we wese turamwakira tukamushyira hamwe n'abasanzwe nabo dusanzwe turi dukorana bari aho yegereye maze bagatangura kubona bagatangura kuganira bakaraba icyo bakorera hamwe ku bijyanye n'ibidukikije
none se nka Jean Bosco uri mu Rwanda hari akantu yavuze ngo gukoringa ni ukuvuga guterefona guhamagara kuri telefone nk'i Kigali nk'umuntu uri mu Rwanda n'umuntu uri mu Burundi wababwira nka nimero bashobora guterefonaho
sinzi ko nimero yobafasha sinzi ko hagati yo guterefona cyangwa gukoresha email sinzi icyo borohera hagati y'icyo ariko nibaza
ko yabyifuje yego ariko yabyifuje ko na telefone zibonetse nabyo yego ariko email yibahe
email iyo nibaza ko iroroshye cyane nyovuga ni gatatu gatanu ubusa Afrika ni Afrika na se ihereza hamariho @ gatatu gatanu ubusa@ONG
yego
ndasubiramo ni ukuvuga @350 Afrika @ @350@ONG aho atwandikiye turafite abaca bamwakira bagashobora kumushyira iruhande cyangwa bakamwegereza hamwe nabo bushobora gukorana ahaherereye hose ku mugabane wa Afurika
nimero ya telefone nimba wumva byaba ari ingorane kuri bo kereka ziriho WhatsApp kuko WhatsApp ziko bayikoresha cyane
nta WhatsApp dusanzwe dukoresha ariko amaze kutwandikira aho byoca bishoboka yuko tumukurikirana tukamisha no kubaza ibyo afite byose aho twandikira email
Landry Ninteretse wasubizaga rero Jean Bosco uri i Kigali Landry Ninteretse utwara ishyirahamwe 350 riharanira kurengera ibidukikije mu rwego rwa Afurika Okello nawe arategereje kuri telefone Okello
ndakumva Kamirindi ndi mu district Pader mu majyaruguru ya Uganda ku boda na Sudani y'Epfo ndashaka kuvuga uko mbibona by'ukuri ukwangiza iki kirere cyacu kimaze kwangirika
yego
amanama yakozwe na United Nations nge nata ariho abayoboye United Nations nazibagirwa Kofi Annan na Ban Ki-moon bateguye amanama menshi yo kurengera ibidukikije basaka uburyo barwanya ibyuka bikomeza guhumanya ikirere.
Yego.
Amanama ya United Nations ajya gukorwa bakabanza bakareba ikibazo cyo kwangiza ikirere uburyo umuvudu kumeze bagasanga ikibazo kiraremereye. Inama zigahora zikorwa na n'ubu ziracyakorwa, mbona ko zizahora zikorwa n'imyaka igihumbi igashira ariko nta gisubizo mbona kizavamo, ahubwo mbona ko ibintu bikomeje kuba nabi. Mwarebye aho iyo mu Australia imyigaragambyo yigeze kubera, mwarebye mu India ibyigeze kubaho, ibyuka byazamutse ejo bundi byaragaragaye. Naho muri Australia habayeho kuba hari abantu bigaragambije bagira ngo barengere ibidukije berekana impungenge bafite muri bo. Ariko noneho uri kubona ko twebwe ubwatsi abatuye isi n'ibidukikije uri kubona ko byarenze urugero, kuba uko twe twabibonye turabona ko biteye ubwoba ndetse tubona ko ahatagize igikorwa.
Ariko rero Okero Landry yavuze ati mwicike intege, icyizere kirahari, ahubwo namwe nimushake icyo mugomba gukora, utere nk'igiti tuvuge.
Cya giti nubwo nagitera ntabwo cyaba gifite imbaraga kurusha imyumvire y'abantu miliyoni na za miliyoni z'abatuye isi, kubera ko abagahagaritse kwangiza ikirere ni ba bandi bakoresha za nama kandi aribo bakomeza kwangiza cya kirere. Muri biriya bihugu byateye imbere uri gusanga aribo bangiza ikirere, India niho bangiza ikirere, uri gusanga ari ibibazo. Uri kureba iyi Earth surface yacu imaze kwangirika, niyo mpamvu turi kubona bano abo aho muri NASA mu icyo kigo gishinzwe ibyogajuru mu kirere, ndi kubona ari niyo mpamvu bari kujya mu kirere bajya mu space bajya gushaka izindi za jupiter zo kubaho, kubera bari kubona ko ibibazo byabaye ibibazo. Hariho urutonde ni nigeze kubibona kuri bino byuma ngurukana bumenyi. Hariho umushakashatsi mu kigo cya NASA yagaragaje ko ngo mu myaka 50 iri imbere hatagize igikorwa cyo kurengera ibidukikije byo ku isi, ngo iyi artifact yacu dutuye ngo ishobora kuba nta buzima buzaba buhari imbere mu myaka 50.
Birumvikana waba uri muri mu Buganda canke ibijumbura ariko n'ahantu cyane ku mugabane wa Afrika ko icyizere ubwo numenga ni gike cyane cyaragabanutse cyane ntibizokunda, nuko nabivuze birashoboka mugabo kandi ni bisaba akigoroka twese. Iki si igikorwa cy'amashyirahamwe yigenga, si igikorwa cy'amareta gusa, umuntu wese naho aba ari ku gatwe kiwe hari icyo umuntu yokora kugira ngo afashe gukingira ibidukikije. Hari igihe kenshi twiheza tukibaza yuko ibi bibazo cyane cyane ibibazo bihambaye bikomeye nk'ibi byo gukingira ibidukikije ari akazi k'abashikiranganje cyangwa k'abahinga cyangwa k'abandi. Oya, ibidukikije biraturaba, uraduga ati iyo utabyitayeho byo birakwitaho kandi bikwitaho nabi. Rero nuvuga nti iki kibazo tumenye ko ni cha twese, umuntu wese aba kuri nosi arafise uruhara, arafise icyo yokora kugira ngo akingire ahereye ahabaye. Ntawo mutuma kuja kuraba ivyo mu Kirundo cyangwa kuja kuraba mu Rwanda ari mu Kanyosha, ari mu Bujumbura mu Kanyosha, nabanze yiteho akorere hafi yahaherereye.
Turabashimiye Thomas Kamilindi n'umutumire wiwe ni Interesse Landry. Mu kanya turasozera ibiganiro vyacu ariko reka tubibutse amwe makuru twashikije yo hanze. Twavuze ko amatungo ya Perezida Robert Mugabe yahoze twagiye guca Zimbabwe yaramaze igihe kirekire atazwi, yamara urutonde rwa mbere rw'amatungo yiwe rushizwe habona rwerekana ko yasize amatungo arimwo amadolari y'Abanyamerika miliyoni 10 hamwe n'amazu atari make. Twababwiye kandi yavuze ko ayo makuru nyine avuga ko bamwe mu banyagihugu bo muri Zimbabwe bavuga ko ayo matungo abayabaye ku muperezida nka Mugabe yatwaye igihugu mu kiringo cy'imyaka 37 kandi yaregwa nabo batavuga rumwe nawe ko yari igungiye ko umutungo w'igihugu kandi leta yiwe yarangwa na ruswa n'ibiturire. Ayo makuru yatangaje ubwa mbere uyu munsi ku wa kabiri mu kinyamakuru cha leta ya Zimbabwe Herald. Nta kintu bavuga ku matungo Mugabe ashobora kuba yarafise hanze igihugu. Njuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twabateguriye mu kanya bigaruke ngaha. Turashimiye Engineer Joe yadufashe mu ngabwe ivyuma, tukadushimiye kandi na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza, mubandanye mumviza ibindi biganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika.